You wanna know me? I'm the king of the mic. MC Franca. Omwana w'abakiga baratuhurira baratuhurira nebiturakora barabihurira baratuhurira baratuhurira no muziki kwitu barakuhurira mupate turabonga n'abanene bari bari abamazireyo turakura nambu yo 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 muziki y'abakiga niyo eriho abarajipinga mbu teriho niba feria abo bakarukaho omwana w'abakiga nazaho baratuhurira 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 baratuhurira
umuceri umuceri w'inyama
ibihimba kubi sente sente niyo eravuga waboriyara no kwikiriza abinemu bakenjoyinga ekirare masente no kuchinaga no fear them we shut them baratuhurira 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 mupate turabonga n'abanene bari bari abamazireyo turakura nambu yo 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 muziki y'abakiga niyo eriho abarajipinga mbu teriho niba feria abo bakarukaho umwana w'abakiga nazaho baratuhurira baratuhurira nebiturakora barabihurira.